Iye nerera no gwaruka ugusubira kubaka igihugu kirango w'amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha akanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafite ijambo.
Niriwe mwese kaze mu kiganiro cy'ugwaruka ndafise ijambo cyo kuri tariki imwe ukwezi kw'indwi ugwaruka ruvuga ingene rwakiriye leta nshasha yashyizweho kuwa 28 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Ikiganiro muriko mugishikirizwa na Francine Kanyange.
Iki gihe isi yugarijwe n'ikiza cya coronavirus, ubuze ibimenyetso byayo. Ibimenyetso bya coronavirus nibi bikurikira: ubushuhe, kumeneka umutwe, gucika intege, gukorora no kuma mu muhogo, kubura impemu. Mbega ni iki gukora kugira wirinde icyo kiza cya coronavirus? Karaba kenshi mu ntoke, kororera canke wasamuriye mu ngingo y'ukuboko, koresha imishwaro ucitabwa uhejeje kuyikoresha imwe bita papier mushwaro, ifukiye ku munwa n'agatambara kabigenewe igihe wumva ufise ibimenyetso, irinde kuramukanya mu guhana ibiganza no kugwana mu nda, irinde kuja mu makoraniro y'abantu benshi. Ubu ni ubutumwa bwa Radio Inzamba agateka kawe.
Inyuma yaho umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye ageneye umushikiranganji wa mbere n'icyegera cy'umukuru w'igihugu kuri uyu w'Imana haragiyeho leta nshasha igizwe n'abashikiranganji 15, batanu muri bo bari basanzwe muri leta yahahora. Iyo leta kandi irimo abakenyezi 5, ikaba igizwe ahanini n'abava mu mugambwe CNDD-FDD usanzwe uri ku butegetsi. Ibindi kuri iyo leta tubibwirwa na Bonfils Niyongere, inkuru yiwe yaciye mu makuru ya Radio Inzamba yo kuri wa mbere itariki 29.
Iyo leta nshasha igizwe n'abashikiranganji 15, mu gihe yahora yari igizwe n'abashikiranganji 21. Generali Gervais Nirakobuca batazirinda kugarika yaha ubushikiranganji bwahora burongowe n'abashikiranganji 3, akaba yagenywe kuba umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, umutekano hamwe n'iterambere ry'abanyagihugu. Ambassadeur Albert Shingiro aserukira Uburundi mwishyiramwe mpuzamakungu ONU, akaba yagenywe kuba umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu hamwe no gufashanya mu bijyanye n'iterambere. Ubushikiranganji bwo kwivuna abantu no kwita abahoze ku rugamba butwagwa na Alain Tribert Mutabazi agenwa muri ayo mabanga, akaba yari buramatari w'intara ya Kirundo. Ubushikiranganji bw'ubutungane bwahawe umupfasoni Jean Nibizi yarasanzwe ari umushikiriza manza yegamiye sentare isubiramo imanza ya Gitega. Nta mushikiranganji n'umwe umugambwe CNL wa gato Rwasa uza ubwa kabiri mu matora waronse muri iyo leta nshasha. Umushikiranganji wa mbere hamwe n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere ry'abanyagihugu bose barafatiwe ibihano n'amakungu. Ubushikiranganji bumwe bumwe bwashyizwe hamwe kugira bugire ubushikiranganji bumwe.
Umwanya w'uko ugwaruka rutubwira ingene rwakiriye iyo leta nshasha. Clavera ari mu Burundi avuga ko atahabona igihugu kiriko kiraja mu gihe abagiriza ubwicanyi bashigwa mu bahabwa icicaro muri leta.
Ariko nibaza ko ari igisirikare je, nibaza ko batora abantu hejuru yabo hari inkoho. Ndibaza mu ijambo rimwe ibaye leta y'igisirikare nta kindi. Rero umva kubera babonangira hejuru yabo hari iterabwoba, bemera gutora n'abantu batari gutora vrema. Emwe twumwe bumi ngo nta n'ijya mutwasira kuvuga batora umuntu. N'ibindi bihugu biyamirije adashobora kujabuka hanze niyo nyine baca bashyiraho. Rero none iki gihugu tuzoca hehe? Tuzokwama twiyugaranye gushika ryari? Tuzokwama mu nzu? Ibintu n'akamaramaza n'akamaramaza. Nicyo gituma Imana ariyo yari ikwiye gukora ibyayo nayo ahandi hoho. Nta kintu na kimwe gishoboka ku Burundi, kuko mu ijambo rimwe ntibatora umuntu bamuhaye igiti ngo ni uko nyine asa karanga cyangwa babona afite umugambi wo gutwara neza ya amutora ahubwo kuko babona nyine nta wundi muntu yashobora gushikiriza ijambo ku buryo umuntu ashikiriza ijambo nyine baca amakuzamo ariko vrema nka jerupen ndira ko buca ariwe batagenda kugari kurabye konde dofa abantu batuwe mu nzuzi bagize nti amakosa yose amamuvuga ko ariko atomba ngo bamuhaye igiti n'iki n'iki oya vrema yatangaje kandi n'akamara maza nijambo rimwe byo baraye biyumviriye nimba bajyamye bakarota ibyo nyine zibaza bagiye n'umunsi w'imana ntaco ukimaze gantuze izo leta zo ku bamungu naho nyine mu ijoro emwe bishasha kwere emwe ariko imana yo n'imana ikora ibyayo bo barashinga ariko nayo ntawuzi ikiriko irategura katubana yo tubirindira kuko ifirimi iracari ndende.
Boris ari mu Rwanda ati iyo leta nta mwizero itanga uravye abayigize
hariho bamwe n'abandi cyane cyane abahoze ari abarongozi mu gipolisi kuva mu 2015 kandi mu Barundi barazi uruhare abapolisi bagira canke bagize kuva mu 2015 mbere n'imbere yaho mu bijyanye no gutoteza Abarundi bita yuko batavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi ukumwe ni igipolisi cyagiye kirakorana n'ugwaruka rumwe rumwe mu mbonerakure mu kugira ngo batoteze Abarundi. Indongozi rero zari zirongoye ico gipolisi uyu munsi urabona yuko arizo zizewe akaba arizo zahawe ibibanza bikomeye muri iyo leta nshasha ugashiramwo n'abandi bantu nyene bavugwa cane mu gutoteza gatya kazi na muntu mu Burundi. Ikindi naco kidatanga umwizero no kungene leta umuntu umwe bamuhaye ibikorwa byinshi kandi iyo umuntu mushize ko ibikorwa byinshi kenshi biramunanira bageze centralisation decentralisation biravaho umuntu umwe ugasanga afise ubuzi bwinshi ibyo byose ufise ubuzi bwinshi nibyerekana yuko ushobora gukora nabi ushobora gukora neza hamwe ahandi ugakora nabi ariko tugerageje kuraba nta mwizero yiretanga ariko nitwareka kuvuga duti reka turindire tubaho umwanya turabe ibyo bazokora.
Kecia nawe nyene ari mu Rwanda haranegura ko iyindi migambwe yakumiriwe muri iyo leta
nuko yiganjemo kwikunda biboneka yuko ari umugambwe umwe wihariye ubutegetsi nariyo mpamvu mvuze yuko harimo kwikunda cyane kubera ko nk'umugambwe wari wabaye wa kabiri ariwo Senel turabona yuko atagitiwe igituhabwa muri leta akaba ariho nshingiye mvuga yuko iyi leta yashyizweho itabereye ijisho kandi ari ibintu bidasa neza cyane kuko bashyizemo ukwikunda rwose.
Na Asan Nzeyimana ari muri Qatar abona ko kubona iyindi migambwe yataka ibanza yahawe muri iyo leta bizotuma idakora neza.
Icyo mbona kuri leta nshyashya ni uko urayuko ari leta igisora n'abasoda nta kintu kinini izomarira abanyagihugu kuko benshi mbashyira nganji nta migambi bafise yo guteza imbere igihugu nta migambi bafise yo guteza imbere abanyagihugu kandi urabona yuko ari leta y'umugambi umwe gusa umva nta byiyumviro bitandukanye kuko harya leta ica irimo imigambi myinshi harabamo ikintu gihinduka hageze icyo bagira kitagenda neza abandi barababwira ati ujya reka tubwire uko reka tubwire uko bagahanahana ibyiyumviro ubwo ari leta y'umugambi umwe icyo bagombye kubwira nicyo bica biba urumva bagaca baraba inyungu z'umugambi ntazoraba inyungu z'igihugu n'abanyagihugu.
Mutima wanjye ukuririra Uburundi cyari igihugu cy'amata n'ubuki tukavibururi tugashika ingozi yemwe aho tuba twigiriye i Rwanda utinya ibikoko bumaze kwira warakomanga ugeze hose umuntu atakuzi akakuha indaro kakuzi
mana gata tuka jama waburusha kashusha mazaga kanda ukeyuga kwa mezuru kesu
ikiga nilonda fisi jambo tukiwanda nije kuri Gael ali Muburundi ati ugwaruka na kiwanda kwa hawe muri reta
ugwaruka ireta ya shenzwe cd chizi redaktor auganizi shinege ndambere kubera ko ntaho ugwaruka mubibonamo ukeneye babandi nyene babandi bagaruka cyangwa babandi bamubatswe nabi babandi bamwe bazwi bariko baracokeza abantu hambwe akabiri nuko Uburundi bwasanzwe buhari mu bihugu bya nyuma bikenye kubera ko atari migendana n'amakungu bufite bifitaniye myiza rero n'ubu igihe cyose karagose bisumbije kuko n'abantu bashyirwa muri iyo leta n'abantu basanzwe bafatiwe ibihano na za Buraya na Amerika n'ahandi numva zumvikana ko iyo migenda leta zigera iba myiza ibyo ngo mitasekara ubwa gatatu ni leta igizwe n'igisirikare aho usanga abantu bazakina none mbeye muri iki gihugu umuntu akigeza ajya mu ishyamba cyangwa akigeza ari umusirikare ntashobora kugira ijambo mu Burundi muri afise imitima ihuha mu gwaruka hamwe bumvise ngo habaye ibirobera ahantu barerubwiye kugira ngo bifite ko ari mu mazo genshi bavuyemo bafatiye kuri ibiko yaboneka cyangwa ugasanga bajyanywe n'ibindi rero si leta y'icyizere si leta ijya kuri abagwaruka mu gashomeri si leta ijya guhumuriza abantu ni leta wumva ko ivumwa na benshi kandi ivumwa na benshi ugatoke
tugume mu Burundi. Elvis ati iyo leta yashinzwe ni leta mbyeyi kandi izokorera bose
ku byerekeye leta yarayishinzwe nta ndagukunda ngo ndakwagira umwana zariste ndayishimiye yatowe n'abenegihugu barenga ibice 50% bisigura yuko abo bariko barahiganwa yabarushije umunsi arahira twemeye yuko leta izuba leta mbyeyi ibikirimwo bose nibyo kumvura umuntu yarabye yabonye irimo abagabo n'abafashoni bo mu ntara zose bo mu mwoko bwose nabo mu migambo yose ndetse ndabona ko n'abigenga bari babashikiriwe batari no mu migambo umwamagirwa n'abagabo tuzabonera mu byo bama ntawe ushaka mvuga ngo turayifise nk'amakenga twatirwa turihuta ahubwo tubasabire umurimo bashinzwe ubazi bawurangure bongera bakurikize neza igihugu n'iy'abenegihugu atawurabye impunzi nicyo tubizeyeho kandi umuntu ariko arabaraba arabona ko bitoshoboka kuko n'abagabo b'injyamunyu bijunja n'ijambo
Diva ari mu ikambi y'impunzi ya Nduta muri Tanzania avuga ko iyo leta idatanga umwizero ku buryo n'abahunzi batotahuka
ko dufite mu Burundi byerekana neza ko ari kubandanya ari ibintu byo kwihora kuko binagaragarira no mu mareta ashingwa bashyiraho amareta kwihora ko bariya bana kabatwa kiriya gihe bakoze ibi reka natwe tubikore ubu nacyo bituma rero n'igihugu ntikigera gitera imbere kuko dufise abarongozi batatahura aho tugeze mu gihugu cy'u Burundi batatahura ingendo tugashobora gukoresha mu gihugu cy'u Burundi igiye kuba leta y'abantu bagirizwa ibyaha mpuzamakungu benshi ni ukuvuga bigaragara ko kugira ngo ubutungane busubire gukora mu Burundi busubire kubaho agati akazi na muntu kubahirizwa mu gihugu cy'u Burundi ibyo tugiye kubibona nk'umugani kandi ikiri gishya gishobora kutangaza twe twumvise mu ijambo rya perezida avuga neza ko agiye gushinga leta mbyeyi ariko leta mbyeyi nk'ugwaruka kuri igihugu cyo twatwiyumvira twatwarase ati ko rero ayise leta mbyeyi izoba leta itandukanye n'andi mareta yose yahora ariho izo bareta ihuriyemo bari mu mugambi uri ku butegetsi batsinze amatora data wanje habemwe n'abajya bahora bamupinga bose abashemwe muri leta kugira ngo agire icyo twakwita leta mbyeyi noneho munsi ya iyo leta mbyeyi twarose mu gisirikare twarose mu gipolisi n'abandi abasivile bagiye mwarabo biyumvira atari jambo bafise bashora kubavuga ko iyo ni leta izo bari leta mbyeyi gute nta kize na gitoyi tuyifitiye nk'ugwaruka rero sanga tunari n'inyuma y'igihugu twebwe icyizere twari dufise cyatakaye cyose cyaheze ubu icyo dusigaye dusaba nuko dusaba amakungu arabe ko isabwa n'amategeko kugira ngo n'imiburiburi iyo leta basi ize mu biganiro yumvikane n'abandi kugira ngo baranye n'icyazo cy'impunzi mu Burundi cyorangira n'ukuri amahoro abeho hanyuma mu Burundi turonke leta n'ukuri y'abanyagihugu umusirikare abumusirikare hawa musivire atwara kine politike ibi bintu hano ni igihugu muriko bisambuda ko nk'imene
na Marcia ari mu kambi y'impunzi ya Nduta muri Tanzania ati n'umwizero wo gutaha ku mpunzi waciye uhera kubera abagize iyo leta
ntibyaduhaye umunezero na gatoyi kuko iyo leta yarayitowe nta kizere na gitoya tuyifise ko nukubera twumva abantu bagiye muri leta ni abasirikare gusa nitwumva yuko ari leta y'umutekano ishobora guhumuriza umuntu kira mu rundi wese no kuvuga nka twebwe aho duherereye twinyuze nyuma y'igihugu twebwe ikize twari twifise twari tuzi yuko yari leta igiye gutorwa nziza ibereye ishyize hamwe ari leta y'abatowe n'abatatowe igiye gufasha akira mu rundi wese itaravye ngo naka yaratoye ibi ubundi yatoye ibi ariko uko tugiye kubibona tubagiye kona yuko igihugu cy'u Burundi kigiye kuba akayobera abahinga twebwe iyo duherereye nk'ubu namwizero namutoya nta n'umutima namutoya dufise yuko twobona yuko turi mu gihugu cy'iwacu kuko tubona yuko ahubwo amaraso agiye guseseka birenze nuko byahora ahubwo saba yuko nk'amakungu yohagurukira igihugu cy'u Burundi bagira inama bakaheza bakumvikana bakagira icyo bashinze natwe nka twebwe turi inyuma y'igihugu twe twifuza gutaha mu gihugu cy'iwacu ariko ntibikunze kuko turabona yuko bitagira iherezo bitagira niyo bijya dusaba amakungu rero agira ingufu zose zibaho kugira ngo igihugu cyacu iyo leta yarayitowe yumva ikigana hanyuma iheze nayo ifate ingingo kuko natwe nitwari kwifuza kuguma mu buhungiro ariko mugabo bigiye gukara amakungu yogira icyakoze natwe twaronka umutekano kuko nitwa umadufa tugenda tuyerera
Pacific ari muri Australia akinjiza ko abashizeho iyo leta berekanye ko intumbero bafise atari iyo gukura igihugu mu kaga
nukuri iyo leta nta kintu na kimwe nari ndayiteze ko canke ndayiteze ko ubuho byunyuwe nuko tubonye intumbero y'iyo leta ni leta izanye babandi bose batungwa gatoki guhera kuwitwa ngo numushikiranganje wa mbere ugashira ko uwitwa ngo numushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu akaba n'umutekano yiswe n'izina ndakugarika yarigendeye imyaka bizwi gushika nafatwa ibihano n'ibihugu bya Burayi abo bantu babiri bonyene ugashira ko munugizwe umushikiranganje w'imigenderanire abo bose bumva bahakana niho nyagoko ryabaye mu Rwanda amakungu ibihugu byose byemeza wakaba bihakana wa akaba je nyene ngo nibazo gine migenderanire nayo makungu iyo leta ntacho nayo ndayiteze ko novuga ntikifashije gusa nuko yiyerekanye intumbero yayo nkibaza rero aho kiza kubi inkebuzo kuri bamwe bizeza abandi bitangaza bamwe bavuga ngo ngira uyazomera uko ngira byerekanya atakanya gaheze benshi bahora bashiramwe n'ubwiyorobetsi cyangwa ubwenge mu minsi ya mbere wavyerekanye yuko sinzi kariwo cyangwa rekagwe kandi bazananye ko ahari bunyoni ahari ndakugarika ahari abo bose bakukumbiyemo atacerekana kubahiriza bimwe by'ubwoko kubahiriza bimwe by'uguhumuriza abana bariya ahubwo baje kwerekana ko ari gisoda kijumenga ni kudeta nyine baye ntacu nayiteze ko ariko ico niteze ko bari basanzwe bagowe ko bari basanzwe bafise amakenga ko bari basanzwe kumbure bakizi ko abo bandi bogira agatima mpembero bagahindura ibintu yuko ngira bagiye kwikuta gashi bakabona ko gutaha atari gutahanywa ahubwo ari kwitahana cyangwa guca mu zindi nzira
Kiganiro ndafise ijambo cyo kuri uyu wa mbere mukakaro aha niho kigarukiye cyari cerekeye leta yashinzwe n'abategetsi bashasha b'igihugu iyo leta ugaruka hari ugwavuze ko ari leta ihurikiyemo bose rero ko yari kwiye kwizerwa n'abarundi bose ariko urundi gwaruka kwerekanye ko isa na leta yitwaje ingufu za gisirikare atacije kumarira abarundi n'u Burundi banerekana ko mubahawe amabanga akomeye muri bo bagize uruhara mu bwicanyi bwabaye ku ntwaro ya CNDD-FDD turabashimiye mwese mwaduteze amatwi tunabifuriza kururanirwa
Chari kikaraniro ndafite jambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo